Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza inshuti muduteza amatwi hano muri studio ya Gatani Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, bahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Igihe bafata mu gitondo igihe cy'isazi 2 hariho umwe yashoboye guca mu nyana y'intoka ya polisi aragenda afata imodoka ateragenda, ariko mu nyuma igipolisi kiraronka amakuru ko uwo muntu yagiye gica kiratangira acafatwa n'abapolisi bo mu Kirundo.
Uwo ni Pierre Nkurikiye, umuvugizi wa polisi y'igihugu cy'u Burundi, avuga ku kibazo cy'abana b'abakobwa bacuruzwa mu mahanga. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edi. Turahera muri Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa aheruka gukurwa mu mabanga y'icegera cy'umukuru w'igihugu muri ico gihugu. Yarahunze igihugu ariko yemera ko agiye kurwanya Perezida Robert Mugabe n'umutamukanyi wiwe Grace Mugabe. Avuga ko bigize utumana dutoya kandi bakorera inyungu zabo. Inyuma y'iminsi ibiri akuwe muri ayo mabanga, Mnangagwa yanuganugwa ko ari we yari gusubirira umukuru w'igihugu. Yatangarije ahari mu buhungiro ko umuryango wa Mugabe wihenda mu kwiyumvira ko ushobora kwigarurira igihugu wonyene. Amenyesha kandi ko yahunze kuko yagizwe ko iterabwoba, ariko ntiyavuze aho yahungiye. Muri Zimbabwe kandi cuka kirarushiriza kuba kibi muri politike mu kwibaza igihagararo cy'umutambukanye w'umukuru w'igihugu. Inyuma yaho kuri uyu wa gatatu, Perezida Robert Mugabe ubwiwe atangarije ko Grace Mugabe umutambukanye wiwe ashobora kusubirira icegera ciwaheruka gukura. Ishirahamwe rikomeye rihukiyemwo abasirikare ba Zimbabwe barwaniye intahe yo kwikukira bavuga ko bagiye kunga urunani rwa politike rwo guhangana na Mugabe mu matora yo mu mwaka uza, ruzoserukirwa na Emmerson Mnangagwa aheruka gukurwa mu kibanza cicegera cy'umukuru w'igihugu mu nyuma akanahunga nk'uko duheje kubibabwira. Chris Mutsvangwa ni warongoye ishirahamwe iryo shirahamwe ubu akaba ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Avuga ariko ko atagiye kugumura abasirikare ba Zimbabwe kugira birukane Perezida Robert Mugabe bamukure ku butegetsi ku nguvu. Leta z'Ubumwe za Amerika zanse ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI itangura amatohoza ku basirikare bayo ku vyaha boba barakoze mu gihugu ca Afghanistan. Michelle Sisson, icegera c'intumwa ya Amerika muri ONU kuri wa gatatu, yabwiye akanama ka ONU kajejwe umutekano ko amatohoza ya CPI adatumbereye inyungu z'amahoro n'ubutungane muri Afghanistan. Yabivuze mu gihe ako kanama kariko kiga ku bibazo vya Libya hamwe na CPI nyene iriko irondera uburyo bw'amafaranga. Inama yarimwo kandi Fatou Bensouda arongoye iyo sentare. Sisson avuga kandi ko Amerika yiyemeje kubahiriza ubutungane mpuzamakungu kandi ko Amerika ubwayo ifise ubutungane bukomeye bwigenga kandi bwa mbere ku isi. Mu ntango z'ukwezi kwa 11 niho Fatou Bensouda yatangaje ko agiye gusaba abacamanza ba CPI kumuha uburenganzira bwo kugurura dosiye ku byaha byo mu ntambara bikekwa kuba byarakozwe n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika mu ntambara yo mu gihugu cya Afghanistan. Amatohoza nk'ayo mu gihe yoramuka abaye bwoba bubaye ubwa mbere abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika bakurikiranywa na CPI, ariko murumva ko Amerika yavyiyamirije. Kubwa Bensouda, ibyo byaha byo mu ntambara byakorewe muri Afghanistan n'abasirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika, ibindi byakozwe n'ikigo cya Amerika gishinzwe iperereza ryo hanze y'igihugu CIA, ibindi bigakorwa n'abatalibani n'inshuti zabo, abandi n'abasirikare ba Leta ya Afghanistan ubwabo bagirizwa n'iyo sentare. abantu munani barimwe umwe yaragitwawe inda nibo bamenyekanye ko bishwe mu gitero cinkoho cyo ku munsi w'Imana mu rusengero muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo biri mu matohozwa yatangajwe ejo kwa gatatu n'abategetsi bahabereye iryo bara, aho bariko bashira habona urutonde rw'abantu 26 basize ubuzima muri ico gitero. Devin Patrick Kelly, umugabo w'imyaka 26 yahoze mu gisirikare cya Amerika kigwanira mu kirere, niwe yabarashe abasanze aho bari mu rusengero mu gisagara cya Sutherland Springs, ni mu gisa n'amatati hagati y'imiryango. Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu muri Amerika Mike Pence ejo kwa gatatu yaragendeye ico gisagara, aho yabonanye n'imiryango yabuze ababo. Umuryango umwe wonyene niwo wabuze abantu 6 muri ico gitero barimwo n'inda itari bwavuke. Abantu bashika 4 barafuye, abandi 18 baraburwa irengero ryabo ni bumanuko bushira uburengero bwa Colombia, aho basenyukiwe ko namasi hamwe n'imisozi bitewe n'imvura nyinshi yaguye muri ico gihugu ku munsi wa kabiri. Amasi n'imisozi vyama vyasenyutse mu bice vyo mu gihugu hagati muri Colombia bigwiriyemwo imisozi mu bihe vy'imvura. Mu kwezi kwa kane abantu barenga 300 nibo bafuye basenyukiwe ko n'imisozi imokoa mu ntara ya Putumayo ni muri ico gihugu nyene. Perezida Juan Manuel Santos yaragendeye ako karere ejo kwa gatatu yemerera imfashanyo abanyagihugu bashika 30,000 batagira icefo ni caruguru.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu Rwanda, aho kuri uyu wa gatatu urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishije mu mizi urubanza ubushinjacyaha bukurikiranyemo bwana Evode Imena ibyaha by'itonesha rishingiye ku kimenyane ubucuti n'icyene wabo. Ubushinjacyaha bwasabiye igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu uyu wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umutungo kamere. Kuri ibyo hariyongeraho indishi y'akababaro ingana na miliyoni zisaga 680. Uregwa we arasaba kugirwa umwere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Mu ikostime y'umukara imbere yambariye imishati y'umweru n'inkweto z'umukara, uko niko bwane Vodimena yagaragaye mu cyumba cy'urukiko. Yatambutsaga imbere y'umucamanza n'igikapu cy'umukara cyarimo umushandiko w'amadosiye yifashisha mu kwiregura. Araregwa ibyaha by'itonesha rishingiye ku kimenyane, ubucuti n'ibyene wabo, no gukora no gukoresha impapuro mpimbano, bikekwa ko yabikoze hagati y'ibihumbi 2013 na 2016 ubwo yari umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'umutungo kamere. N'ibyaha byose abura n'ahakana. Ubushinjacyaha buvuga ko mu 2013 Nyaruguru Mining Limited icukura amabuye y'agaciro ihagarariwe na bwana Straton Damage yasabye icyangombwa cyo gucukura amabuye y'agaciro mu karere ka Nyaruguru Ministri Imere ntiyagitanga. Buravuga ko Imena wahoze ari ministri icyo cyemezo yagihaye mu Ashamba Mining Limited. Buravuga ko akanama ko muri ministeri bwane Vodi Imena yategekaga kari kabanje kugaragaza ko mu Ashamba itemerewe icyangombwa. Mu mvugo icamarenga ya ruswa, buravuga mu magambo yabwo ko ministri Imena yabwiye Ndamage ko natibwiriza atazabona icyangombwa. Ubushinjacyaha buravuga ko umuyobozi w'ikigo gishinzwe umutungo kamere Michel Biryabarema yari yanditse agaragaza ko Nyaruguru Mining Limited yemerewe icyangombwa kandi ko hari abatangabuhamya mu kanama babyemeza. Bwana Vodi Imena yiregura byose yabihakanye. Yabanje kugaragaza imiterere ya ministeri y'umutungo kamere yategekaga. Yavuze ko ibyangombwa yashyiragaho imikono byemera uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro byabaga byanyuze mu maboko ya benshi barimo n'abamukuriye barangije kubisuzuma. Yikomye ubushinjacyaha kwirengagiza ukuri kw'ibintu bugafata ibyo bushaka mu mugambi wo kumuhamya ibyaha. Aravuga ko bwana Ndamage wa Nyaruguru Mining Limited yandikiye ministre Kamanzi wari ukuriye Imena, bwana Kamanzi amubwira ko nta cyangombwa yemerewe. Yavuze ko byabaye cyo kimwe no kuri ministre Vincent Biruta wamusimbuye ndetse no kuri bwana Anastase Murekezi wari ministre w'intebe. N'amabaruwa bakunze gusomera mu ruhame yumvikanisha ko Nyaruguru Mining Limited yari isanzwe icukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yikomye akanama gashinzwe gusuzuma iby'impushya muri minere nako kashatse guhesha Ndamage uruhusa mu buryo bw'uburiganya. N'akanama avuga ko gashyirwaho na ministre ngo kamufashe kuzuza inshingano ariko katamusimbura kavuguruza ibyo yakoze. Yabwiye urukiko ko mwashamba yasabye uruhushya rwo gushakashaka amabuye y'agaciro rutari rwo gucukura. aravuga ko Nyaruguru Mining Limited yacukuraga kuri hegitari 400 mu gihe mwashamba yasabaga gushakashaka kuri hegitari 80 bityo ko abamurega bavanga amadosiye. Ministri Imena yatsembeye urukiko itonesha irya ryo ryose ashinjwa avuga ko yaba Nyaruguru Mining Limited yewe na mwashamba Mining Limited ntaho yarazize. Yashimangiye ko dosiye zose z'abasaba impushya muri ministeri batazihabwa byibura nka 90%. Metre Cyuma Kamanzu umwunganira yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza byanya by'uburyo bwa Nimena yatonesheje, avuga ko ikirego cyabwo kitagombye kuba kiri imbere y'umucamanza. Bwana Stratonda Magena we wari mu ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'inkweto z'ibihogo yahawe ijambo maze ashinja ministre Vodimena kumurenganya bigendereye. Aravuga ko aho yabuzwaga gucukura amabuye y'agaciro yari yarahakodesheje na mwashamba mu gihe cy'imyaka 5 giciro cya miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo wakunze gufatwa n'amarangamutima akagera naho aturika karira mu rukiko yikomye bo bahanganye kutabwiza urukiko kuri. Aravuga ko cyakuruhusa Imena yamusabye kubanza kugaragaza niba ibyaha yarakurikiranyweho n'ubugenzacyaha byararangiye mu gihe yemeza ko ministri Imena adashinzwe iperereza. Yumvikanye avuga ko mwashamba bahaye uruhusa we bakarumwima, uwo mwashamba ari umwarimu akibaza aho mwarimu yari gukura amafaranga y'ubucukuzi. We na Maitre Valerie Gakunze umwunganira mu mategeko basabye urukiko kuzabaha ubutabera maze kubera igihombo bavuga ko Imena yateje mu myaka 4 basaba indishyi y'akababaro ya miliyoni zisaga 680 z'amafaranga. Ubushinjacyaha nabwo bwasabye urukiko kwakira ikirego cyabwo rukemeza ko gifite ishingiro, bwasabye kuzahamye Vodimena ibyaha bukazamuhanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazawe 500,000 by'amafaranga kuko bumurega ibyaha bigize impurirane mbonezamugambi. Ministre Vodimena asubiranye ijambo yagize ati: "Nyakubaha Perezida w'iburanisha, mu bumenyi bwanyu n'ubushishozi bwanyu muzemeze ko ndi umwere ku byaha byose ku ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite mutegeke ko nsinze." Yasabye ko nibinaba ngombwa urukiko rwazahamagaza ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria bwana Stanislas Kamanzi na Vincent Biruta ministre w'umutungo kamere. Kuri miliyoni zisaga 100 bwana Ndamaje avuga ko yari yarashoye aho yimwe ibyangombwa zigatekereramo, Maitre Kamanzi wunganira bwana Imena arasanga bigomba kuzaba igihombo cye akabyirengera kuko yabikoraga mu buryo butubahirije amategeko. Yavuze ko iby'amarangamutima yo kuririra mu rukiko ntacyo bivuze, amategeko agomba kubahirizwa uko ari nta kugenekerereza. Ibyagaragaye mu rukiko kuri aba bagabo bombi ministre Imena na Stratonda Majyu uhagarariye Nyaruguru Mining Limited umurega uburyo barebana biraca marenga ko baramutse bahuriye ahantu habonye n'ibintu bishobora kuba bibi. Ibyaha nk'ibi byitonesha rishingiye ku bimenya n'ubucuti n'ibyene wabo bikunze kuvugwa mu butegetsi ariko bigaragara gake mu nkiko. Vodimena w'imyaka 32 y'amavuko ari muri bake bageze mu butegetsi bakiri bato, yinjiye muri guverinoma mu 2013 afite imyaka 28 ayivanwamo mu 2016. Yari yaratawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka za kurekurwa arabura na yidegembya. Umucamanza azatangaza icyemezo ku gicamunsi cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Aha bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu gihugu cy'u Burundi hongeye kuvugwa amakuru y'abakobwa bajyanwa kugurishwa mu bihugu byo ku mugabane wa Aziya. Mu gihe cy'iminsi 4 gusishize, igipolisi kivuga ko kimaze gufata abagera kuri 15. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016, abarundikazi bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 nibo bajyanywe mu bihugu bya Aziya, cyane ibyo mu kigobe cy'Abarabu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Kuri uyu wa gatatu mu gitondo, igipolisi cy'u Burundi cyafashe abarundi kazi 12 cyemeza ko bari baroye kugurishwa mu gihugu cya Oman. Bari mu kibiri mu miduga yunguruza abantu n'ibintu bita bus, bari kumwe n'undi muntu umwe w'umugabo. Bafatiwe hagati ya Bugarama na Bukeye mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Pia Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi, asigura ko bari berekeje i Kampala mu gihugu cy'u Buganda kugira ngo babandanye baja muri Oman. Nkurikiye yemeza ko uwo mugabo n'undi mugenzi we yavuye afatwa mu nyuma habanje gucora iki gipolisi aribo bari baroye kugurisha abarundi kazi.
Igihe bafata mu gitondo iki cisazi biri hariho umwe yashoboye guca mu nyana n'intoka ba polisi aragenda cafata imodoka ateragenda ariko mu nyuma gipolisi kiraronka makuru ko uwo muntu yagiye gica kiratangira acafatwa n'aba polisi bo mu Kirundo. Ubu rero turiko turavugana ariko baramuzana no mu nyamahanga avuga ururimi rw'ikiganda bibaza ko ashobora kuba ari umuganda umugabo umwidondoro we nturamenyekana neza. Uyu rero akaba kandi azinanye kandi yemejwe n'uyu wa mbere w'umunyakenya mwa urya mugabo umwe muri aba bagore 12 no munyakenya niko impapuro ziwe urupapuro passport rwiwe rwanditse ko ariko umwitegereje neza asa n'umuntu bafise akabira k'abasomali. Uyu rero yamenye neza uyu wundi avuga ikiganda kandi yamaze kuvuga yuko atari umunyakenya wewe biboneka ariko bashobora kuba ari umuganda ariko bose uko ari babiri aba banyamahanga nibo bari batwaye aba bandi barundikazi 12 basigaye.
Iruhande yaba afashe uyu munsi hari abandi bigemeye barundikazi batatu bafatiwe mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi ku munsi wa gatanu windi guheze nabo nyene bashaka kuja muri Oman. Ishirahamwe rigwanya urudandazwa rwa kiremwa muntu ONST we ton frère yemeza ko bacuruza barundikazi mu bihugu byo mu kigobe cy'abarabu bibonekeza mu ntara zitandukanye mbere naryo nyene rikaba riherutse gufatira umwe muri bo mu ntara ya Rumonge mu manuko. Kugira bakaba bigatuzwe prime mbarubuke yarongoye iryo shirahamwe hari ibyo asaba leta harimo gushinga umugwi wigenga ujejwe guhasha abakora urudandazwa rw'abantu
yo shiraho ibyo bita mu gifaransa les états généraux de l'enfant Burundi ni kuvuga inama rukokoma yerekeye abana muri rusangi mu Burundi kuko turabona ko ituvuza abana no kuvuga umuntu wese tarakwiza imyaka 18 y'amavuka tano ariko abana aribo bagwa mu rugo rudandazwa rw'abantu byoroshe babicamwe batanazi n'ibyo bagiyemo. Icyakabiri dusaba leta yo gerageza ikagwanya mwiboneka abana baheba amashuri biciye mu kwiza bimwe twita mu gifaransa les cantines scolaires ni kuvuga hamwe bafungurira abana ku ishuri bijya byotuma kubera ubukene abavyeyi baba barimwo byofasha kugira abana ntibata amashuri kuko bayataye niho baca bagwa mu rugo rudandazwa rw'abantu n'abadandaza cyangwa batora byoroshe murumva kandi ko byumvikana. Turasaba leta ko yoshiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gukinga no guhagarika abakoze urudandazwa rw'abantu kandi kubahana. Tugasaba leta ko yogerageza igakoresha abayiserukira muri ivyo bihugu bariyo Oman, Arabie Saoudite na Kuwait canke muri ako karere.
Muri ivyo bihugu mu kiringo hafi cy'imyaka 2 gusa hamaze kugurishwa abarundi kazi baba 3000
kuva mu mwaka wa 2016 uheze gushika no munsi muri ONST we ton frère turafite ibiharuro biri hagati ya 2500 n'3000 zo bana babigeme bagiye mu ivyo bihugu twadondaguye uno munsi rero akaba ari bari barasaba ko botahukana mu gihugu c'amavukiro kuko basanze ivyo bagiye gukora arakazi babemereye atari byo habwo uno munsi bari barashurashuzwa ku nguvu canke bakubitwa canke ugasanga bakoramo ibihimba vy'umubiri vy'ibi traffic d'organe bakabajana no mushurashuzi mwe bwo bikirenga ahubwo no vuga nti hararengiranye
nubwishira hamwe ONST we ton frère ritaka hari ntambwe zimwe gishimira
leta yarashize itegeko rikwanya urudandazwa rw'abantu mu Burundi cyashubiye ko umuntu anyindi cyora mu rwego rw'igihugu Petro Nkurunziza mu mwaka 2014 eka mbere sivyo gusa no mu 2016 kwezi kw'icyenda yarashize ko igikomo kuri ndi tegeko rikwanya amabi akorerwa abakenyezi ibyo bita mu gifaransa les violences basées sur le genre ibyo rero turabishima cyane hanyuma bikaba ari byo navyo bidufasha kugira ngo dushobore kugwanya nk'inayo mabi no kuyakurikirana ku munsi ku munsi.
Ishirahamwe ONST we ton frère rihamagarira amashirahamwe mpuzamakungu nka WIEM gihita habimukira na UNICEF gihita ineza y'abana gufasha leta y'u Burundi kugarukana abarundi kazi bagurishijwe mu bihugu by'abarabu. Imigwi ishika kuri 11 igizwe n'abarundi n'abanyamahanga bakora urudandazwa rw'abarundi kazi yasambuwe n'igipolisi mu mwaka w'ihumbi 2015. Kwisi uko mwaka utashe amatohoza akozwe na ONU yerekana ko urucuruzwa rwa kiremwa muntu rwinjiriza abarukora n'imiburi iburi amamiliyaridi 32 y'amadolari y'abanyamerika. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz ibihumbi 11 808 na 35.
Amazu arenga 200 niyo amaze kumenyekana ko yasenywe n'imvura nyinshi imaze iminsi gwa mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Mutenderi aho ni mu gihugu cya Tanzania. Abahuye nibyo byago bavuga ko iyo mvura yabasize iheruheru. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru mu gihugu cya Tanzania.
Imvura nyinshi ivanze umuyaga yatanguye kugwa mu karere ka Kigoma ikambi ya Mutenderi irimo kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Iyo mvura yisegenya ni nayo yahavuye senyagura n'amazu muri iyo kambi impunzi z'Abarundi. Amazu arenga 200 harimo ayubakishijwe amabati n'ayasakaje amahema yarabomotse. Bamwe mu bari muri iyo kambi bavuga ko basigaye bifumbereje kuko utwabo twatwawe.
Amazu yabomotse arenga 38 aho ni muri zone ya mbere, muri zone ya kane, 74. Amazu yose barishwa kuko niza amabati arateze ziraguruka cyangwa amahema nayo. So abayiwene bakoreramo zarabomotse zose. No mu isoko zarabomaguritse sana sana. Kuri isoko y'ahantu habi umba madatemu unbuni doku chavi butota barifumbereje nyine barindire gusura ico diarasiyo bakorera.
Ubu muri iyo kambi ya Mutenderi abantu bamaze gutangura gusanura aho bigikunda ahandi naho begeranya amabati yagurutse. Abandi nabo basavye indaro ababanyi babo kuko amahema yabo yagurutse. Iyo mvura ivanze igihuhusi yaguye mu gihe impunzi zaheruka guhabwa imfashanyo y'ibyo kurya byo kwezi kw'11. Izo mpunzi zivuga ko iyo mvura yisegenya yatwaye n'izo mfashanyo.
Gele isoko hano amazi yose leo mukambi aruhuki arumva abaramire bajyaye cyane bamwe bamwe ko bagiranye amabati wera sambu cyangwa ngira arako ufukana muke ukajya aho abantu bashaka ufika umusaya ukurindira yuko amashyirahamwe bigere yabafashe ibyo mu nzira yaratwaye nk'iyo abantu bafata byo kwezi ari mu kangara se kiba bane iba gutse gucumuka kandi niyo bazo kureze n'ifungu nayo bane iraharura gira ngo imenye gisigire neza cy'abantu bahuye ndiye kanganya mugabo ni benshi bose mu mazone nkayo.
Izo mpunzi zisaba imfashanyo yihutirwa batenya ko indwara ziva ku isuku rike zishobora gusongera isibe maze zikabafata cyane cyane abana. Naho biruko izo mpunzi zirashima ko atamuntu yasize ubuzima kiretse abakomeretse bisanzwe. Iyo kambi irimo impunzi z'Abarundi barenga 50,000. Mu mpera z'ukwezi guheze imvura nk'iyo yari yasenyaguye amazu arenga 100 ikomeretse n'abantu barenga 14 mu ikambi y'impunzi ya Nduta nayo irimo Abarundi barenga 120,000. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri aka kanya tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ajyanye n'ubuzima, na amakuru mwateguriwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Clinicien sans frontières abavuzi batagira imbibe ishirahamwe rifise icivugo guhindura ivyanse guhinduka. Iryo shirahamwe rifise amavuriro mu bice bitandukanye vy'umugwa mukuru wa Bujumbura. Clinicien sans frontières imenyesha ko bitanga service nziza z'ubuvuzi n'ibindi, harimwo ukwisuzumisha ingwara, kuvyaza ibipimo vy'ingwara zimwe zimwe biciye mu vyuma vya microscope n'izindi service zitari nke ku buntu. Bavuga ko ababitura bashima cane ibikorwa vyabo. Clinicien sans frontières imaze imyaka ine ikorera mu gisata cyo guteza imbere amagara y'abantu. mu ntumbero yo kwihweza ahanini uruhara rw'amashirahamwe afise amavuriro yo kugarukira imbabare mu gihe abatari bake mu banyagihugu bafise ibibazo by'uburyo bwo kwivuza no kuvuza ababo. Clinique Sans Frontières abo bavuzi batagira imbibe nibo batumire bacu. Uwo turi kumwe kuri telefone ni mushinga nahe Uwimana Albin kabari umuyobozi ajejwe imigambi. Mushinga nahe Uwimana ndabahaye ikaze.
Murakoze cyane nyakuwa wa munyeshe makuru ndabaramukije ndabifuriza kugubwa neza. Ndabaramukije abantu bose bumva ikirundi kinyarwanda bagira amahoro.
Murakoze cyane. Ishirahamwe ryanyu rigizwe n'abande mu batarizi mwatanguye ibikorwa byanyu ryari?
Murakoze cyane. Niko ishirahamwe ryatanguye mu mwaka wa 2005. Ryatangujwe n'ugwaruka n'abakenyezi ndetse abakenyezi bafise ibice 85% abakobwa n'abakenyezi. Harimo rero abaganga, abaforoma, abafasha mu by'imibano n'abandi bize isata ritandukanye. Abo rero tukabica membre actif barangana 100. Ubundi mucugira kabiri ni umugwi wabo dufasha nabo twahaye inyigisho zitandukanye ingirakamaro hari iby'imyuga ndetse n'izindi. Abo nabo tubitura membre passif nabo bararenga 500.
Bimwe mu bikorwa byinshi none twumva mufasha abantu mu kugarukira amagara yabo cyane cyane bimwe mu byo bataronswa ku buntu mu yandi mavuriro ni nk'ibi
byinshi cyane. Ahantu uvuga ikidutandukanya ngira ngo n'ayandi mavuriro ni bwa mbere ni izo serivisi nziza abantu baronka iwacu ahandi batabona. Aha ndavuga nko kubonana n'umuganga ibyo bita consultation ni ku buntu ni zerofa, ariko mu yandi mavuriro barariha baratanga amafaranga. Icya kabiri ni uvuga ukwibaruka mu mavuriro yari yigenga barariha, ugiye kwibarukira mu ivuriro ry'abigenga urariha, ariko iwacu ni ku buntu kandi icyo cyo ku buntu nta muntu n'umwe dufise ashobora gusubiza amafaranga tuba twakoresheje. Iya gatatu ni uvuga n'ibipimo by'umusarane ndetse na malariya haba mu mavuriro ya leta cyangwa mu mavuriro y'abigenga bararihisha, ariko iwacu ni ku buntu. Ikindi turanatanga imiti imwe ku buntu nk'akarero ni uvuga icyunyunyu cyongereza amaraso cyitwa fer apitforike, kuko tuvuze ko hari ababyeyi bibaruka ubu uri kuribaruka hari amaraso atakara. Ikindi twebwe twituye nta kotso cyangwa se ingwate dusaba imbere twitaho kuvura amafaranga aza nyuma, ndetse twe turatanga n'amadeni. Icyo kiradutandukanye n'andi mavuriro n'ibindi bitaro ahandi amafaranga bayashyira imbere, twebwe dushyira imbere urukundo no kwitaho amagara y'abantu.
Murakoze cyane mushinga nahe Engineer Albin Uwimana mu ishyirahamwe amavuriro atagira imbibe. Ikiganiro cy'uyu munsi hari mu ntumbero yo kwihweza bimwe mu byo amavuriro atandukanye mu gihugu cy'u Burundi ariko arakora mu gufasha abanyagihugu. Ishyirahamwe rero Clinicien Sans Frontières amavuriro atagira imbibe rirafasha mu buryo butandukanye mu gutanga serivisi zitandukanye ku buntu. Tubibutse nimero yabo ni 75 19 33 97. Nimero yabo mushaka kubitura mukaronka zimwe muri izo service mwumvise ku buntu 75 19 33 97. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mwakoze mugire umunsi mwiza kandi mubandanye mwumviriza radio mukunda cyane Ijwi rya Amerika.
Mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishyize hamwe ni Facile Gebeyeho. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejweho na Aloyse Bigirimana, nawe kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.